iyi mumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Nabara mukije ncuti bakunze muteza amatwi ibiganiro vya Radio Ijwi rya Amerika bisamirana Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nongera ndabahikaze mu kiganiro wanyu mu ntara ikiganiro wanyu mu ntara cuno musi kiremeshereje muri studio ya 18 kirongowe na Joe Diane na Hazwe kikaba kigizwe ahanini nirahira ya Perezida Paul Kagame mu gihugu cy'u Rwanda hamwe na bimwe mu bivugwa mu Burundi
kubera twaje dusanzwe dusega abana nk'abatuntu mu buryo bwo kuza kubasabira abana ndabashikaniye hano ikibazo cy'inzara ubukene rero barantakira ati turekerayo ubu haba ariyo ntibabaye aca mbura icyo mfata nico ndeka
nuko rero uyu akaba ari umwe mu bavyeyi bo muri site ya Gateri iri mu ntara ya Cibitoke mu Burundi aheruka guhunguka ava mu ikambi ya Rusenda ikambi ya Rusenda iherereye mu ntara ya Kivu ya Majepfo ya Kongo uyu muvyeyi yavuga ko inzara n'ubukene bihugarije bibatera kwicuza impamvu bahungutse iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradiyo yanyu ariko imbere yuko dukubitira mu gihugu cy'u Rwanda tukaja no mu ntara z'igihugu cy'u Burundi mbanze ndababwire muri make ko muhari wa leta ya Kiislamu wemanze ko ari wowe wakoze igitero cabaye kuri no wa kane mu gisagara ca Barcelona mu gihugu cya Espagne ico gitero cakozwe n'umugabo yaje atwaye imodoka yo mu bwoko bw'igikamyo aseka abantu bari hijya yibarabara yicamo 13 abashika ku ijana nabo barakomereka bikomeye igipolisi muri Espagne kimenyesha ko abantu babiri bamaze gufatwa ku mvo z'amatohoza umwe muri abo akaba turuka mu gihugu cha Maroc undi agaturuka mu gisagara cha Melilla aho muri Espagne igisagara gihana urubibe n'igihugu cha Maroc yamara nyene gutwara iyo modoka n'ubu aracidegenza bikaba bitaratangazwa isano abo bafashwe bafitaniye na nyene gutora gukora igitero abapolisi batangaje ko igitero cabaye kuri wa kane rero gifitaniye isano n'igisasu caturukiye ku nzu iri mu gisagara cha Catalogne cabaye ku munsi wa gatatu igwitana umuntu umwe Ibirego biri ku mutambukanyi wa Perezida Mugabe wa Zimbabwe Grace Mugabe bivuga ko ibigako yakubaguye umwigeme bari kumwe mu hoteli byakwiragiye mu menyesha makuru byo hanze aho vyerekana amasanamu yo umwigeme yakomeretse ivyo vyateye kandi ibibazo vy'imigenderanire hagati ya Zimbabwe na Afrika y'Epfo bisanzwe bifitaniye imigenderanire idashemeye cane ivyo bihugu ko ari bibiri ivyo bihugu ko ari bibiri bisanganywe imigenderanire y'urudandaza yamara muri no myaka uruhagarara rwa politike n'ubutunzi ruri muri Zimbabwe rwatumye abanyagihugu amamiliyoni y'abanyezimbabwe bahungira muri Afrika y'Epfo abanyagihugu bagasaba ko Afrika y'Epfo yokura amaboko kuri Perezida Robert Mugabe ari ku butegetsi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana cyenda na 18 Ishami mpuzamakungu ONU rivuga ko igitigiri c'abanyesudani y'epfo bahungiye mu gihugu ca Uganda kwera intambara kimaze kurenga umuriyoni ishami rya ONU gitaye impunzi ku isi ryatangaje ko wa kane ko abanyesudani y'epfo bababa igihumbi kimwe n'amajana 8 binjira muri Uganda ku munsi kuva mwaka uheze nayo abaharugwa mu mamiliyoni bahungiye muri Sudani, Ethiopia, Kenya, Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo no muri Republika ya Centrafrica abaherutse gushika mu ikambi y'impunzi bavuga ko abantu baturigwa mu mazu yabo babona abagore n'abakobwa bagashurashuzwa ku nguvu hamwe no gukoresha abana b'abahungu ubugizi bwa nabi ONU ku ruhande rwayo ivuga ko ikeneye amafaranga angana n'imiliyoni amajana 6 na 74 z'amadolari y'Abanyamerika muri uno mwaka wonyene kugira ngo ifashe izo mpunzi ONU irongera ikavuga ko imaze kuronka ica 3 cy'ayo mafaranga Radio ya Amerika mutwumva ku FM 94 n'igice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu Rwanda turumvikana kuri FM 104 n'ibice 3 mushobora kandi kumvigana byacu muce ku rwa internet yacu ayo wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com nayo ku rwa Facebook address yacu ni VOA radio yacu mushobora kujayo mukabona ibiriko bibera muri stade amahoro aho Perezida wa Republika y'u Rwanda ariko ararahira ku kiringo ciwe cy'imyaka indwi ikurikira
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahe ikaze inkuru rero iri kwiravugwa cyane mu karere k'ibiyaga binini ni kwa rya Perezida Paul Kagame ariko ararahira kongera kuyobora igihugu cy'u Rwanda igihe cy'imyaka indwi ariko arahizwa rero na Perezida w'urukiko rw'ikirenga Samarugege ino nkuru turaza kwigaruka ko handi hato dushoboye gutora amenyesha makuru bacu bariko barakurikiranira hagufi ibiriko bibera muri stade Amahoro aho Perezida Paul Kagame ariko ararahirira cyo kimwe nabo twarungitse mu micungararo ritandukanye ya Kigali no mu caro kugirango nabo nyene barabe umwuka uri mu banyagihugu bo mu Rwanda muri kino gihe Perezida Paul Kagame ariko ararahira ariko mukamenya yuko aba perezida batari bake baje baturuka mu hingo itandukanye ya Afrika bamaze kuhagera kugirango bashigikire mugenzi wabo turaza rero kubigaruka ko handi hato Mu Burundi imwe mu miryango 15 imaze guhunguka muri site Gateri yo muri commune Buganda y'intara ya Cibitoke ivuga ko itagira ayo icira nayo imira kubwo ubukene ibayemwo yifise abana bari mu mashure ifise amakenga ko itazoronka uburyo bwo kubarungika igihe umwaka w'ishure buca utangura umunyamakuru wacu Diane Ndonse mu ntara ya Cibitoke yagendeye yo site maze adutegura ino nkuru
Imwe mu miryango yo muri site Gateri muri commune Buganda yahungutse iva mu ikambi yo mu Rusenda mu gihugu cha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ivuga ko yashikiye mu bukene bwinshi ivyo ibivuga igereranije nubwo yari bayemwo iyo yari yarahungiye Minani Ana Maria amaze amezi atatu ahungutse n'abana biwe batanu avuga ko atagira icyepfo cya ruguru kuko baguma bamusaba gusubira mu buhungiro
ubuzima buzinge barimo ariko bararonka isabune bararonka icyo bafungura mu bisanzwe baravugwa kandi bararonka impuzu kandi bari bicaye batujije ariko abana ndabagiriye inama dutahe twari tuzi ko mu Burundi na mahoro n'ubu na mahoro ariko inzara kubera twari dusanzwe dusega abana nk'abatunga mu buryo bwo kuza kubasabira abana ndabashikanye hano kibazo cy'inzara ubukene rero barantatira ati turekerayo ubu haba ariyo ntibabaye ufaca muri icyo mfata n'icyo ndeka
Aba banyagihugu bavuga ko babwiwe ko umutekano ari wose mu gihugu ari nayo mvo yo guhunguka kwabo kuko bavuga ko bari bahunze umutekano muke watanguye kwibonekeza mu myaka ibiri heze bavuga ko umutekano muke atari w'amasasu gusa kuko bageramiwe n'ubukene bw'ibifungurwa nta bwiza Julienne umwe muri abo asaba leta ko yobagarukira ko kugira ntibasubire guhunga igihugu
nta ntambara y'urusasi yari intambara ihari ni inzara urabona uraye amayinga abira amayinga atatu ntacyo uhembuza abana uhitamo kugenda aho leta yagufasha nkadukeye ukagaburira abana none ubu rero turavuga ati reka ntitwatu Burundi bw'iwacu inzara irashaka kuduhirika abana bakandagariyo mu gasenyi bagenda barurutubya tumerera duhaye kumerera kugira ngo barebe yuko baramira gatima twasensekaye n'inzara tukaba twatabaza leta ikatugarukira ko natwe ikaduhereza utwo twahembuza abana ejo ntidute uburundi bw'iwacu ngo twangare mu bindi bihugu
hambavu y'iyi nzara bavuga ko n'indero y'abana bari mu mashure igiye kubagora ni mu gihe muri kino gihe ababyeyi bahaye begeranya amafaranga yo kugura ibikoresho by'abana batotangura ishure mu kwezi kwimirije
nk'ubu ndiko ndiyumviraho mbuca nkura amahera yo kwandikisha umwana ku ishuri ubu naho nohera uyu munsi ndiko ndiruka sinshobora kuronka amahera yo kwandikisha umwana ngo aje ku ishuri
nta kintu dufise kizofasha umwana kuja ku ishuri kandi umwana tuzamujana ku ishuri yarayo busa nk'ubu abana bose baratekereje barashonje baraburara bakabwirirwa nk'umwana amaze kubageze mu gwego imyaka 13 mukobwa bwa 15 nta sabune nta mavuta ntiyariye umwana acatangira kukunanira aje mu buyaya afati barabaragende kumugarura rero ku muvyeyi ukakurusha ico mukuye kudufata mu mugongo kugira ngo tubone ko Burundi bufite amahoro n'ukundo abatashe n'abasigaye katugarukira ku mukagire cyo mugufashe
twibutse ko kubwo kubura amatongo yo kurimamwo ahanini abanyagihugu bo mu masite yabateshejwe izabo basanzwe babeshejweho no gucingero hamwe no gusega ubuzima bwo guhunga no guhunguka bwo muri kino gihe buza bwunyura ingorane basanzwemwo kubwivyo urongoye site gateri niyo nkuru Ibrahim abonako bogarukigwako mukuronsuka mutahe wo kuyungunganya
kwa hantu ho kurima habuze mudashobye kuturonyera no turima imutume muraba ingene mu duhereza ubundi buryo dufate nk'udufaranga kugira ngo umuntu wese yiyungunganye ashobye gukotesha muri abo bafite amatongo cyangwa ashobye kudandaza akore mugabo abe afise icari marakora tutaguma ngaha twicaye kandi bazi ko turabantu twahunguze tudafite iyo tuva niyo tuca.
Indongozi za komine Buganda zivuga ko ziriko ziritegurira kwakira indi migwi y'abantu bahunguka. Tukibutsa kandi ko imigwi y'abantu ibandanya guhunguka iciye ku mbibe zitandukanye z'igihugu. Mu ntara ya Cibitoke iri mu burengero bw'igihugu, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Diane Ndonse, tuvaho mu Cibitoke tunyarukire gatonya mu gihugu cy'u Rwanda ku mugwa mukuru Kigali, aho rero Perezida Paul Kagame ariko arimikwa mu mabanga yiwe yo kuyobora ico gihugu mu myaka indwi iri imbere. Ijwi rya Amerika ryarungitseyo intumwa idasanzwe Edi Gwema kugira ngo washobore gukurikirana ivyo birori. Edi, mwiriwe? Edi? Miriwe, umurongo turumva utariko uradukundira neza, ariko rero ivyo birori bikaba bidiko bibera kuri Stade Amahoro. Mwinga bw'ivyuma barambiye yuko agarutse ku murongo. Edi, mwiriwe neza? Edi? Imirongo ya telefone turumva itariko irakunda, ariko murumva ko nkumbure mu majwi bisa nkuko muri stade hariho ijambo ririko ryavugirwayo. Edi, muratwumva neza ngaho onye kuri Stade Amahoro?
Ndakumva Diane, nirinahazwe ubu tuvugana umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame amaze kugeza ijambo ku mbaga y'abanyarwanda riteraniye hano kuri Stade Amahoro ahaberaga umuhango w'irahira rya Perezida Paul Kagame kongera kuyobora igihugu muri manda y'imyaka irindwi.
Amajambo ahanini yavuze, ijambo nyamukuru binini yavuzemo ni nk'ibya
ikintu yibanzaho cyane kwari ugushimira Abanyarwanda, avuga ko abashimiye kuba bongeye kumugirira icyizere kugira ngo abayobore. Yababwiye ko azaharanira guteza imbere cyane cyane urubyiruko, abakiri bato, bamwe ngo batoye ubwa mbere. Ikindi yagarutseho cyane ni ukwiyama amahanga aba yifuza kwivanga cyangwa se ashaka gutanga amabwiriza ku byo ibihugu bya Afurika bigomba kwibandaho. Avuga ko ibyo bita civilization, ko abavuga ko bidahari muri Afurika, ko ibyo ngibyo ari ibinyoma, ndetse yemeza ko civilization cyangwa se iterambere muri Afurika ririho. Yongeraho no mu rurimi rw'Igifaransa avuga ngo sandwich, ikintu cyashiteje abantu benshi kuko adakunze kumvikana avuga Igifaransa. Ikindi twababwira ni uko hano kuri Stade Amahoro i Remera iyi mihango yitabiriwe n'abayobozi benshi cyane barimo abakuru b'ibihugu bagera hafi kuri 20, benshi baturuka ku mugabane wa Afurika. Hari kandi n'abandi baturutse mu muryango wa Afurika yunze ubumwe bari bahagarariwe na perezida wa komisiyo ihoraho. Hanyuma nanone umuryango w'abibumbye wo ukaba wari uhagarariwe n'umunyanigeria kazi wungirije umunyamabanga mukuru wa komisiyo nako w'umuryango w'abibumbye.
Uretse perezida Paul Kagame, hari abandi baragira icyo bashikirije?
Nta wundi muntu kuri gahunda ugomba kugira icyo avuga. Gusa uwavuze make ubwo yerekanaga abashitsi basuye u Rwanda yari minisitiri w'ububanyi n'amahanga, ariwe Louise Mushikiwabo, wavuze ko u Rwanda ari igihugu cyavuye kure kandi ngo gifite intego yo kugera kure.
Urakoze.
Ibindi byahabaye nta
duga ku ijambo Edi
kare akarasisi ka gisirikare ndetse n'itorero ry'igihugu cyerereza ryataramiye abantu hano kuri Stade Amahoro i Remera.
Urakoze cyane rwose, turaza kongera tukwikore ko makuru yacu ari imbere kugira ngo ubandanye utubwira uko ibintu bizaba biriko birabandanya bigenda.
Urakoze.
Turi kumwe kandi n'umunyamakuru wacu Eric Bagirubusa. Eric, nawe mwiriwe neza?
Ego, wiriwe neza Diane.
Uhagaze amaja hehe kuri uno mwanya wewe?
Tuvugana ku Ijwi rya Amerika, ndi hano ahazwi nka triage
hasi mu Kiyovu cy'Abakire urege rero naho ngaho nari mpagaze kugeza ubu ngubu nakunze kugenda mu mujyi wa Kigali ariko bitewe n'uburyo gutembera haba ku binyabiziga hamwe na hamwe ubona ko bigoye nakunze gukoresha amaguru kugira ngo mbashe kureba uko byifashe
icuka none ubona cifashe gutega Eric
icuka nuko wari ubivuze ngisohoka mva mu mujyi nerekeza I Remera wabonaga ko ari imihanda iva cyangwa se iri mu marembo y'icumbi ry'umukuru w'igihugu mu Kiyovu cy'Abakire yaririnzwe bikomeye n'abasirikare n'abapolisi ubwo ni ukuvuga ngo umutegetsi yajyaga gutambuka ukabona abandi bari ku binyabiziga byabo bwite cyangwa se biri rusange biragoranye kubera ko byafataga byibura iminota nka 10-15 kugira ngo bari bahagaze uwo mutegetsi abashe atambuke wagenda rero wagera I Remera mu nkengero za Stade Amahoro ndetse na Stade Amahoro ubwayo naho hararinzwe bikomeye n'abasirikare urabona ko hari uduhanda tugenda tuva mu makaritie utwo duhanda rero natwe turarinzwe kandi nta kinyabiziga gishobora kuba cyamenyeramo ngo kingire mu muhanda wa nyawo nuko ngo rero urebye aho kuri Stade Amahoro abaturage bakubise baruzura ariko noneho hari ahazwi nko mu migina kuri Petit Stade abasagutse niho bari kubikurikiranira bagiye bashyiraho utuntu twa nka ekra aho abaturage bari kugenda bakurikiranira abatabashije kugera muri stade hahandi rero mu migina hamenyerewe ubucuruzi bw'ibinyobwa no kuvuga ngo aho ngaho harafunze uretse abo bahagaze baragenda bakurikiraniraho imihango y'irahira ry'umukuru w'igihugu Paul Kagame
urakoze cyane gose Eric uze kubandanya nawe we ukurikira iyo nkuru turaza kongera kuyigaruka ko makuru yacu ari imbere
nanyu ndagushimiye Diane
Asumta Kaboyi mugenzi wacu mu gihugu cy'u Rwanda we yanyarukiye mu burasirazuba bw'igihugu cy'u Rwanda Asumta mwiriwe
neza Diane
byifashe gute ngaho wewe wanyarukiye kuraba icuka uko cifashe muri kano kanya perezida w'u Rwanda Paul Kagame yimitswe mu mabanga yiwe yo kuyobora u Rwanda mu myaka indwi iri imbere
ya urakoze Diane ngewe ndi ahantu yitwa mu murenge wa Musha nahisemo kujya mu burasirazuba kuko niho umuhanda wonyine wari umuntu yari yisanzuye kugenda mu muhanda kuko bagenzi banjye bakubwiye imihanda mu mujyi wa Kigali myinshi irafunze kugira ngo mbashe kujya mu zindi ntara byari bigoye nagiye mu burasirazuba rero mu masantre y'ubucuruzi ahantu nyine hari n'igiciriritse abaturage bagiye bahahurira bagashyiraho televiziyo noneho bakahahurira bakubaka ibisharagati ibibarinda izuba noneho televiziyo bakayishyira hariya bagakurikirana ibyo birori uko byari bimeze kuri Stade Amahoro usibye televiziyo barebaga amashusho bari bashyizeho n'indangururamajwi hirya no hino ku buryo n'utabasha kureba amashusho abasha kumva ibivugirwa nyine kuri izo ndangururamajwi akumva amagambo neza ibyo rero nanone ikindi navuze nabonye mu ntara ni uko benshi bategereje bamenya ko wari umunsi w'ikiruhuko kuko ikiruhuko cyatanzwe bitinze cyane nagiye mbona n'abanyeshuri bageze ku mashuri bagasanga harafunze bakigarukira bagapfira iwabo
yego Asumta hari ico abanyagihugu baba bakubwiye uko biyumva muri kano kanya
abanyagihugu twaganiriye bambwiye ko bishimye cyane ko igikorwa bakoze kuva muri 2015 bifuza ko itegeko nshinga rihinduka bagatora perezida Paul Kagame ko byakunze none uyu munsi bakaba babigezeho ndetse bakaba banambwiraga ko nyuma yo kumva ibyo birori ngo bagiye bateranya amashyamba mu midugudu yabo ku buryo baza kwiyakira ngo bafite n'ibirori byo kuza kubyina
nuko rero Asumta Kaboyize kuturabira ingene bazaba bariko bariyakira muri ayo masaha ari imbere kugira ngo uze gushobora kubitubwira ubandanye ubikurikiranira hagufi
nicyo mwakoze Diane
Ijwi rya Amerika tukamenyesha yuko kuri Facebook yacu ariyo radio yacu mushobora kujayo muri kano kanya mukabona amwe mu mafoto amwe mu mavideo tumwe mu butumwa butandukanye twagiye turashira ko kuvyerekeye iyimikwa ry'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda perezida Paul Kagame mu kiringo c'imyaka indwi iri imbere Ikiganiro ni wanyu mu ntara ijuru rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda bamwe mu banyagihugu muri komine muhuta y'intara ya Rumonge baridogera igikorwa cyandikwa ry'abana batangura amashuri y'intango kiriko kiraba muri kino gihe aha bakavuga ko naho bibangikanya urupapuro rw'amavuko y'abana batakigwa uko bitegekanijwe ariko rero abajeje intwaro basaba abarongoye amashuri kudahirahira canke bakirengagiza kwandika umwana wese kandi akwinje ibyangombwa umunyamakuru wacu Alain Yves Irankunda mu ntara ya Rumonge niwe yadutegura ino nkuru
Bamwe mu bavyeyi bo muri zone gitaza babwirije ijya Amerika ko banegura imyifato y'abarongoye amashure yo kutaborohereza kwandikisha abana babo mu mashure y'intango mu mwaka w'ishure gucutangura aba bavyeyi bakavuga ko naho baba bibanikanije ivyangombwa basabwa biranga umwana ko batakigwa uko bibereye Speciose Gahimbare umwe muri bo ati hakigwa abavyeyi bifise
twebwe tuva mu miryango mito mito tuje gutonda ngo twandikishe haje abantu bakuru bakuru nibo baca bandikisha mugabo twebwe ntibatwandike twiyumvira yuko abo bakuru bakuru batanga amahera twebwe ko yatamuha dushobora kuronka yo kutanga kandi umukuru w'igihugu yavuze ko twose dushobora kwakirwa ku buryo bungana kandi ku buntu yamaze gutonda nk'inshuro zitatu zose ntarakirwa ariko abaje mu nyuma zanjye abo bakuru bakuru barakiriwe na gakenge gukabashikira abantu bato bato kubera tudafise aho tuba dukura ngo duhereze abaderegiteri tujya tubona ko batazohava kandi umukuru w'igihugu yarabivuze ko twese dutegerezwa kuzobandikisha bakiga ku buntu
abo bavyeyi kandi kugabo abayobozi mu gutanga ibibanza bashira imbere ka mwana wa mama Matias Nkurunziza akavuga yuko ababaje n'ukuntu umwana wiwe atarakigwa
yaduteye ikibazo ntibatwakira kabisa twa niyo tubigenza gutabana bana bakaca bicara kuzikombu mabaru kukona wana richa inako tuli mwini hameze mwini huku mwabaru tali mwke wana niwa kwa mwole wabana wakata kuhisuri mwawa kumukuchenda kutaba tangu tuteka anye katuko uruhoereza
bangu mwarongu ya mashure na gita zayambe ni ya kabiri na huwa tashate kufugira kurimiko batugira kumidogo ya bazdeji arugu shikuza ya mara bangu mwigisha tukwa ganirie bakemeza kukudula gizwa kwa bazdeji gufisi shingiro icho bikoze abazdeji vasawako nyabuna abana bifuza kwiga mashure yi nango vokwa ndikwa atacho barinze gusabga Elias Nduwumwe ni kwa biwona
mwisanze ibibazo byo kwandikisha abana kwa bisanze bigoye tubandikisha byoroshye cyongera ukagira ibibazo byo kurondera impapuro z'abana nigihe bisaba uburyo uko bavuga ati kurondera nimero z'ubwo papuro umva bisaba bigoye ni kibazo kuko abana urumva baca bacererwa kuza ku ishuri twasaba ko bodutenzurira kugira ngo abana bandikwe hanyuma ibibazo bibandanye mu nyuma ngabo batwakiriye bivanye n'izingwane babona dufishe
Munwaro muri komine Muhuta bavuga ko ico kibazo kitari gikwiye gutera impari na mwarijya abana bose bakuje imyaka yo gutangura amashure y'intango ari ngombwa kwakirwa amategeko akurikijwe kubwivyo umuhanuzi wa Mustaneri ajejwe intwaro imibano hamwe n'imico kama Jean-Claude Havyarimana aravuga icokorwa ku mpande zose
bijanye n'abana batangura naho mu myaka ya mbere nyakuba umushikanganje w'indero amashuri y'isumbuye na za kaminuza yaheruka gutanga ngwane ko bibuka bwa yuko abo bana babajeje kuba kwakira abo bana kizira kwaka amafaranga nk'abana basaba ibibanza rero mu gihe bakwiza imyaka yo gutangura amashuri ababyeyi amwe musanga bafite imyifato y'ubugaba usanga baretse kujya kwandikisha abana babo batagiye kwandikisha mu ikomine rero mu gitabo cy'amavuka ariko barabakira abana babandika mu mashuri basaba impapuro z'amavuka kugira ngo barabe by'ukuri yuko uwo mwana akwije imyaka yo gutangura ishuri kubera ko ari itegeko ari itegeko ryavuye hejuru ku buyobozi bw'indero yuko umwana wese yandikwa ategezwa kuba afise urupapuro rw'amavuka naho baba bararengeje imyaka hari impapuro baza bakatubwira bararengeje imyaka 15 hanyuma tukaca tubuzuriza izo mpapuro tukaca tujyana kwa buramatari buramatari rero akaca atanga uburenganzira yuko uwo mwana yandikwa bakaca baza ngaho muri komine tukaca tumwakira tukabandika hari mu rupapuro bakaruronga ababyeyi n'ukuri turateye akamo banyaruke nga kwandikisha abana kugira ngo tubahe izo mpapuro ukwezi kw'icyenda amategeko yo gutangura ntagere izo mpapuro batazifise kugira ngo abana bandikwe
ibintu biruko mu gihe kandi abayobozi b'amashure atandukanye babona ko mu gihe atacokorwa kugira ngo amashuri agwizwe abana biga mu mashure y'intango bazuhava baba umurengera mu masomero aha bakabona ko ugukurikirana indero n'ubumenyi bwabo bizuhava biba ikibazo kitoroshye kubigisha mu ntara ya Rumonge mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika Yondoro
Charlie and Nina. He's a baby.
Sinari meruse, ukungwa kaza. Sinari meruse, gutetesha. Jawe birirang, nabindi bisa nabyo. Nani jonzonon, kuko wabimaye. Sinabivuga ngo nukuhari, bivuga ni yudahari. Nubwo bitera benshi mihari, yeah yeah. Sinabivuga ngo nukuhari, bivuga ni yudahari.
Akaririmbo ni indoro ka Big Fizzo, bamwe bamwita Big Fizzo, abandi Farias, abandi Mugani, ariko akazina kiwe burya ni Mugani Desire. Tukaba dufite rero umuntu wa mbere ashaka gutasha kuko kano ni kakanya tubatahiriza abanyu tukabahuza n'abanyu aho bari hatandukanye. Umuntu wa mbere ari ku murongo, miriwe neza. Miriwe?
Yeah.
Ego, tuvugana nande aherereye amajahe? Ndabakenga miriwe agatete ego muherereye ndabakenga
jewe umagadu mona ya Cibitoke muri komune Rugombo
munera Cibitoke komune Rugombo havugwa amakinga aho Cibitoke muri komune ya Rugombo gandabakenga
nyine mere kuri imvura yarayiguye ku rugero rushimishije
Ego, ngira yatanguye gutasura bukebuke.
Oya ngira nawo bigera ko yatasuye.
Ntiharagera. Ego, nuko ndabakenga kwa bushaka yuko no musi ijo rya Amerika ari gutahiriza nde?
Niyo kuri Vera de Gire.
Mhm.
Nawo ndabikere nawo rikiratera.
Mhm. Bosu kavi furiziki? Urakoze cyane gose ndabakenga ugira umunsi mwiza ngaho mu ntara ya Cibitoke. Ijugi Amerika rero mushobora kutwandikira kuri email yacu ariyo radio yacu @gmail.com. Tubashikira ko turafite Abdul ku murongo. Miriwe Abdul.
Miriwe, miriwe.
Muherereye amajahe namwe? Mu Cibitoke cya Rugombo ku ibarabara Gindwa. Kandi kazina kawe ni gutega Abdul?
Nzohabonayo Abdul.
Ugashaka kuno munsi ijugi Amerika ari gutahiriza nde?
Papa wanjye yitwa Barikindi Mujanja.
Abdul, turiko turakumva.
Papa wanjye yitwa Barikindi Mujanja.
Barikindi Mujanja Jean. Ugashaka ko tumugutahiriza?
Muri aya twavuganye muri demokrasi y'Ikongo. Kuva igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na gatandatu.
Mu gihumbi kimwe na magana cyenda na?
Mirongo icyenda na gatandatu.
Ntimurashobora gusubira kubonana?
Turashobora gusubira kubonana kugeza kuri bitanu.
Muramaze gusubira kuvugana mugabo uraza aho aherereye?
Oya, yo sinzi aho aherereye kugeza kuri bitanu. Ndabona nakomeje byari kujya mbaza abantu abakora kuri Kongo n'abajya gutembera mu Kongo. Hanyuma arama ibishyushyu aramubona. Ndabo yaho akora kuri Medi San Francisco ahantu bita kuri Kongo.
Ego.
Narakora muri Medi San Francisco kuri Kongo.
Ngira ngo nimba ahari yoshobora kuba ariko arumvira radio canke abamuzi bo kumvira radio bomubwira bakaduca ko hama gutyo tukongera tukabahuza. Usubiramo akazina kiwe ga Abdul?
Ego, yitwa Barikindi Mujanja.
Ego, nuko ngira ngo ubutumwa burashika agize ikivamo
tuzokubona. Akaba muri Betisa Frontier ahantu hitwa mu Rubunge.
Urakoze cyane, nihagira ikizovamo tuzokubarira.
Mukoze cyane.
Ugira umunsi mwiza. Ijugi Amerika kabe ino ngaha duce dusozerera. kiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi incuti bakunzi mwe mwatwumviriza makoze kubana natwe ino sa kimenye na ingenieur bari kumwe mu hinga bw'ivyuma byanyu na hazina kibashikirije ndabashimiye twahisanga mu makuru yacu yo hanyuma aho tuza kwibanda cyane kwimikwa y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame.